VOA. Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Cyo tujya tukaziriza ntahuzo zo gutera Rwanda mugabo bakaza turabarindiriye kandi nabo nyine turazi ko batoza uko kahise ku Burundi kabivuga mpingo Burundi n'u Rwanda bamye babanye uko mugabo ntawarenga karimbi akareze no yasubizwa inyuma.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umunyamabanga mukuru wa Leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wa Leta. Inkuru yerekeye icyuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, cyo kimwe n'inkuru yerekeye ihagarikwa ry'ivyigwa by'abanyeshuri muri kaminuza y'Izege, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Burundi nta mugambi ufise wo gutera igicurwana nkuko umuvugizi wa Leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba bivuga. Yamarango Burundi buzokwivuna mu gihe bwoterwa n'u Rwanda. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro catanzwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi catunganijwe kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Rumonge. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Shatz.
Ikibazo kitose kagwa kimigendanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda ikimwe mu byagarutswe ko muri ico kiganiro. Leta y'u Burundi imenyesha ko itazokwigetera u Rwanda ahubwo kwizokwivuna hamwe yotegwa. Philippe Nzobonariba n'umunyabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Burundi.
U Rwanda rwarerekanye yuko rutwara arababanyi babi. Ababanyi babi bifatiye ku buryo bwagize uruhara mu idurumbanya ry'igihugu cy'u Burundi muri iyi migumuko iheruka, bagombye gutembagaza ubutegetsi ko bose baciye bakura karenge bigira u Rwanda. Cyo tujya tukaziriza ntahuzo zo gutera u Rwanda. Sinja kubatera mugabo bakaza turabarindiriye kandi nabo nyine turazi ko batoza uko kahise ku Burundi kabivuga mpingo Burundi n'u Rwanda bamye babanye uko mugabo ntawarenga karimbi akareze no yasubizwa inyuma.
Kuva mu kwezi kwa gatanu guheze Abarundi barenga igihumbi barirukanye ku butaka bw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko yabirukanye kubera ko badakwije ibyangombwa. Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi bo bemeza ko atamunyarwanda ayirukanwa mu Burundi.
Murazi ko atabanyarwanda barirukanwa ngaha mu Burundi ngo babafashe babajabutse kujya bagize kujya baheruka kutwirukanira abantu bagiye bakabarimira bahengere ibintu bireze bakaza umenga n'abayobe. Ibyo ni inyifato ibereye nyine kubikora mugabo tuzi ko hamwe tutazobikora.
Naho biruko hari abanyarwanda barenga 10 bamaze kwirukanwa mu ntazi uburaruko bw'u Burundi. Muri bo harimwo umwigisha yagira kwiza imyaka yo gukukuruka. Ingaruka mbi z'ico cuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ziboneka cyane cyane ku banyagihugu muto muto nkuko byashikije uwo minsi iheze n'ishyirahamwe Parsem. Mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru iryo shyirahamwe ryiyemeje gukangurira Abarundi guhindura ingendo, ryasavye amaleta y'u Burundi n'u Rwanda kurengera ibiyatandukanya bagatunganya imibonano. Fosandi Kumana arongoye Parsem.
Twagira duhanure ayo maleta abiri kabisa yuko buraba bagakoresha icyo twokwita inzira zishoboka dusangiye muri aka karere, aya mashyirahamwe ya East African Community, ya CPGR, ya CIRG agafasha. Hanyuma hagashobora kuboneka n'imibonano hagati y'abategetsi Rwanda ku rugero rwo hasi, ku rugero rwo hejuru. Abashikiraganje abakuru b'ibihugu
ku bwa Leta y'u Burundi ikibazo gihagaze ku Rwanda gusa. Byongeye ico kibazo igishira mu minwe y'amashirahamwe yo mu karere.
Murabona yuko u Rwanda turi kumwe imishirahamwe y'ibihugu bigize akarere. Iyo nyifato ntibangamiye u Burundi gusa, igira bangamiye n'ababanyi bandi. Iyo rero mugize umuryango akavamo umwana umwe akaba ikimuga akaburiza abandi kurara basinziriye, araheza bakagira icyo bamuhanuye. Tuyibaza rero yuko muri uwo muryango ugize akarere azobabwira akikebuka basubira kuba abantu.
Itose kagwa ry'imigendanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ryatangiye kwibonekeza inyuma y'ishaka guhirikwa ry'ubutegetsi hari kwa 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse icyo gya Amerika.
Urakoze Fidelite. Abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi baba mu kigo cy'Izege barahagaritse ivyigwa kuva ku munsi wa kane. Bavuga ko icatumye bagira igeregere ari uko bagaburirwa ibidakwiye, ivyo navyo bigatuma badashobora kwiga neza. Uretse bifungurwa bidakwiye, bavuga kandi ko hari igihe bagaburirwa ivyononekaye bigatuma bakarirwa n'indwara zo gucibwamwo. Mu buyobozi bw'ikigo cya kaminuza cy'Izege bavuga ko ivyo abanyeshuri basaba atashingiro bifise ngo kuko batigeze bagabanya ivyo umunyeshuri yandikiwe. Abanyeshuri bo bavuga ko bazosubira kwiga ari uko ikibazo cyabo kibonye umuti. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ikigo Cizege kiri ku birometero bine uvuye mu gisagara ca Gitega. Abanyeshuri bahiga bari mu gisata cigisha ubuhinga bwo kurima. Uyu munsi mu gatondo aho twashika abanyeshuri bahiga ntibinjiye mu bibanza basanzwe bigiramwo. Bari bagize utugwi tugwi muri ico kigo bumviriza imiziki bakoresha amatelefone ngendanwa. Abandi nabo bariko barakina imikino itandukanye nka kikere. Umwe mu baserukira abanyeshuri yatubwiye igituma bafashinga ingo guhagarika ivyigwa.
Guhera ejo tutatunze mu ishure guhera primidi tariho kibazo cy'imfungurwa nke dusanzwe dufungura ngaha tukabona ko ari imfungurwa zidakwiye tugasanga twafungura ari kumenga twasohotse ko twinjiye. Ikindi kibazo ni kijanye n'isuku pH ibyo bita papier hygienique hama n'ibijanye na ibintu bahora bashira mu mfungurwa bijanye na sauce tomate ubu ntezo tukibona nizo pH nazo tukibona irasyo nayo ni nkeyi ni kandite nkeyi cyo gituma tutaje mu ishuri guhera ejo après-midi gushika no musoho si kwa gatanu twagiye mu ishuri
nabarongoye ikampus
ego bo twarigeze kubivugana hari haciye nk'indwi zibiri n'urongoye imibano ngaha do social ubu bita do social mu gifaransa aratwemera yuko ikibazo agiye kukemura mugabo haheze indwi zibiri twararinde turabura cyo gituma twasubiye kuvuga tuti tumwibutse mwa buno buryo
uretse ivyo bifungurwa vyagabanutse bavuga ko hari gihe bahabwa ibifungurwa vyononekaye
ivyo vyarashitse mu minsi heze aho bazanye ibiraya vyaboneka yuko bitameze neza cyo gihe cha turondera ingorane ahantu habiri kuraba ko byaba byavuye muri zo mfungurwa nuko byaba byavuye kwisukurike bakorera mu gikoni hama nuko byaba ari sukurike rivi wacu rero tugiye kubiraba twasanze izo mfungurwa zibambi icavyerekana twari twanagishikirije imbere byerekanwa nuko hari abantu benshi ngaha bagwaye muri imisi heze nubakigwaye bagwaye ingwara zo gucibwamo kubujyo no kwa muganga ico kibazo bakizi byumvikana yuko ituruka kugufungura nabi cyanke kunjya za zimeze nabi
mwijoro ryo kuri wa kane abanyeshuri baranse gufungura bavuga ko bagaburiye ivyo nonekaye siyo mana generals cegera curongo ikigo cizege avuga ko ivyo abo banyeshuri basaba bidafise ishingiro
cyukirihiza meni y'umunyeshuri nubu twari tu akaye kubera basavye shantiyo babwira ko tuyigira hanyuma ibintu byo twatugiye gupima kuri fair home dukoreye essence balance ipeza n'amagrama ari munsi ya 0.5 gusingone neza bisho bavuze uyu umwaka kanya mugira mu cyapirike bahindura ikindi je nibaza ko ari ibindi baba bafise atari cyo kibazo cinge
mu bisanzwe ibyo mwabara mubagaburira ni vya bindi nyine
nta cahindutse ko kinindu bashize imbere ni sauce tomate cyanacyo onivo ya regio irakizi sibinzi ka partie yizege gusa birazwe cyo kibazo barakizi
no makampisi y'ubujumbura
yego
naho kubijanye n'ivyo abanyeshuri bavuga ko hari gihe bagaburirwa ibifungwa vyononekaye siwo mana generals agira ati
uko twagumye tuvugana n'abadelege n'aba representants abandi ma comité hariho comité de representation ejo turavugana kwanza ejo twahanye isango n'abadelege n'umudelega twara abandi ko twobigize mardi mpiruka aja mu ishuri tugifundise uko mugabo mbona midit mbona umukozi araje atirega bwa muri twuguruye twabuze umunyeshuri aza kujya ivyo bindi urumva ariko barentro tuzana ibindi bazabarongeramo
abo banyeshuri bavuga ko bazosubira kwiga ari uko ivyo basaba bibonye inyishu ngomenya ko abanyeshuri biga muri ico kigo cizege ari 624 igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel muratwaraya nkuko mwavyumvise inkuru yerekeye yegeregere y'abanyeshuri muri Izege igitega ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Fidel Sabimana atubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Murikirukuri.
Ale? Ego nashit? Bon, harachi yakany. Ni bon? Basha turi kumwe. Nawe uraje? Unyene? Ah bon. Okay, ngumushiti wa mbere yakiri wa kabiri. Karibu rero.
Murika, murikirukuri.
Mayja mami kuhagaze. He? Kuhagaze muri mushamba gama. Reka mungu sije mpagaze ahubwi no moto yanje giri nkore akaja mu gahinga. Mwishwa ngitaraye kwaka. Changi ni gitoto. tuisiga. Mugabo nawe nyene ni mama we. Nampfunye nico kimwe. Sha kurangana naho. Na witaniye no gushora inyama vrem. Mwami tugire iki? Ikinyene.
Zavuye bigenda gute.
Wemba. He kubandanya bibaza ko shika mukire. Hagaranga ashambi kumariza.
Oya frema changa mushike muzu ndabazima.
Sha mari. Sha umbabariye jewe mubashika urya sindimo. Ahangira simbe mara moyo hariya kukiyaga ndabe ko abahungu barose amafinda batwarira ibugo. Ubunyene ngira ngira.
Oya frema nawe. Ngira nganyine kwirembo. Oya atanaka inyo.
Oya nta noma wese gahura gashiri wawe je tuzosubira.
Nagende muri programme yarari.
Sagira binyukambo.
Sawa sawa. Merci sa.
Wapo.
Turavugana ku ifone numve ko washitse ibugo.
Okay.
Karibu rero shehe. Ibintu byo guhagarara ku irembo oya vrab. Urabona ko bisarish?
Eh? Yo warasaza.
Eh.
Ah tuyagira hanyene ca nigira. Eh.
Ukabura kwigira birebire. Mbeho ko narinda barindiriye jo ntimuze vyagenze gute.
Yo reka 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 ndaziguhe. Ahubwo mpapuri twaraye duhatswe.
Sa?
Eh.
Vyagenze gute gasho. Kutafuna mu telefone aho hongo umbwire.
Nagufona gute twara ahantu hadafata neza na neza imoto yashitse hamwe muri rya shamba ikirazima twari tuzi ko dupfuye byaheze hana twiceye twicurikiri tuzatubona umuntu w'imodoka ararenganye acya dutiza uti yaje
yo numbwire hehe pore sana kwego none mbeka ngami umumekanisiye muzima vraiment aragenda tagira uti yaje
oya hari ico yari ibagiye kandi kitabonetse ntivyakunda twashitse muhira mu gicugu
ha pore kweli ngaba basi reka ndakwibwira ikintu kikunezera shasho
sibo
hewe mama na papa baremeye ko tugira mariage
wow merci seigneur cheche ingongwe munda ndagyo urushobora kwibaza
hewe none nusubira kundekura yaje ndekura ndikura bayitani batubone
yo numva ko kubimera gucya nyene gushika gute Munga nacho nzobirongize wundi mwanya. Ubunyene ngira chanja kuri prison kubibwira mama.
Fundi? Eh, wabonye ko fundi akajisho kagarutse. Kubera ya maserumu bamutera.
Eh. Reka basha ndahembo.
Ee.
Je wende kugira ntabira.
No bara.
Hadi mama maze kwishikana ku mama. Kwita na janda hata. Nakuma numva ngenda nyamera.
Niba ngo baradukunda runini Feba, shura subiri. Eh?
Don ndamaze kubona ko
ubone ikipe imtwepe.
Eh. None bigenda gute. Ngo ntibigere baza no kuturaba.
Eh.
Cyahe ngo bana dufashe.
Yega fumbe biramu. Ngo sangara bakene.
Ari sangara kandi byoshu. Yega nabo nyine barakenye nkaka.
Ha? Cyo nyine.
Ahubwo mbere uwo mengo baranezerwa go se ko dutotera ngaha kuraho. Wapi jewe? Abanye naramaze kubona ko abantu babi
ibyo ari byo byose urazi ko taruhara bafise mu ngorane zose zabashika
sivyo nyene
none bari ko sabaki kugira ngo uyu munsi we muri ngaha muri mu
sivyo nyene
ubwo ni gwa rupfu n'imfane bijana
none ayo tugowe ntayo na
none ugomba bakora
hakabura numwe yo duha n'ikijumbu cyoko
uyu wabahakikiza umviriza afundere nyumviriza babishoboye bubikora mugo batabishoboye nimwo bibahora ingorane ziri hagati yanyu abanyarusanga mwebwe nyene
turakwiye kwiraba twebwe nyene tukaraba ingene twotorera umuti ingorane ziri rusange
ego mugabo nabonye nyo barabantu bodufasha none se abanyi bacu dusanga iyi mbibi banza mwisuzume mwebwe nyene mbebwe bwo byabananiye gukundana hagati yanyu uramuka bararondera abantu bivugo ngo babakunde babakunde nkanye ni mwihereko
ivyo funda vutse nivyo kuba tumerewe gutya natwe turabifise mu ruhara
ni mpene
no mungere
ni mpene
no mungere
ni mpene
nera ko
ni mpene ni mungere ni mpene
mwebashe
ubwo ugwama imbere y'imangazini yanje nibiki
oya reka
mudamagite tugira imana kushi waseruka
yego yego
ucudutatu
yego
uyu mushikanje karakara niyumva
ahubwo ni wa utumva umariza ibintu nzi neza
nzi neza ubashira hiyo
aya nawe rashira hiyo
ivyo rero kuravuga umva bishoboka kuri kitunzu wewe
kitunzu nawe
hoshira agenda umvira imbere y'imana
oya uva umvira
genda muvuga izi nduru hari yahiga kwibarabara
urange utama ahubwo bazi tutature wawa tuwazi kuri umushinga nawe ukuri
yego tutature
tutature kuko
ubudukira ndagwemera je
kiyona ndagwemera
ndagwembo nibiki rero
oya vuga
wanyanze kuvyumva mutaba
ari umushinga nawe rero
ngo nkubu umwungere arekwiye impene zikaja kona mu minima y'abandi
umvize neza
niko sajyogwa kuri inde ku mpene cyangwa ku mwungere
umve ho ari umwungere
umwungere gute
wawe kubaye wazire kuye zikaja kona
eka ho ari impene
umwungere
umwungere niwe yo hanga wayonye ko sajyo mboho gute
none zoba zamwona nyari ye kandi ari waziragiye
hagiye ni impene rero
n'umwungere
birakore ko ari impene yo
nanjye ndakubwiye
Nimbene
n'umwungere rero
none reka mutamba gitara
atatuye
ariko namwe murantangaza
none
izo nizo mwarinda guharira kandi nyinshi igaragara
yanamwariye
karakara yagutsinze kinyote hoha n'umwungere kuko ni wateza gucunga imere ziwe akazigarura zigiye kona
suko nyene subiramo neza twumve muta subiramo
Ohanwa umwungere
ikibazo ragitoye
Emuta sanzuri jabwenge wewe kuko burya nari rusangi ibintu byagenze ukunyene
None izo byirusangi nabyo bije mu gute
Bera ni wabimene
Nabyuze nari
Abanye rusangi baratangoye kuvuga no kuri kuvyabaye mu
ntamba Yose babishyabona
Kandi gamutamba Izina rya gitirigo mari garuka
Yaye
kugito muzero basha go aho
basha ngo nawe ngo wari mu bategwe ubukozi bw'ikibari rusangi niko biri kandi umiriza neza ngo wari ufise n'abantu tuma babikora wewe nyene
gituka Wakodi cyaha.
Ngo
biteguye gatumba abandi kubikora.
Wumva
ko babiri. Nini ntaye ari kwiye kwiye kugwera.
Iyo mihimbiri. Hasha. Hasha ndirimbere y'imanga ziri mwa basazime.
Ha ha she. Bona.
Ewe. Ewe. Ewe.
Ewe.
Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe. Ewe.
Ewe. Ewe.
Ewe. Ewe. Ewe. Ewe.
Ewe. Ubwo ntuzimi?
Eh ni cyondo.
Ajokuri kinga ya masaha.
Banza ugarisha gasore. Ntihagira ubona ko naje nga. Ndakubwira ndakubwira.
Aho uri kuri inyegeze. Cyane aho bari kwa gukurikira.
Oya gaso banza. Banza mureke yicare yikarume.
Amatubwira.
Karibu shacone karibu. Karibu cyane ngaho gatebe. Hama utekane utubwire.
Urakoze sha John. Nani wowe gashaga sori ibindahi wacu ntubize
abaringira bamenye ko naji wawe wibaza ko byo cyabigenda gute
oya ko ndakubonye reka ndakubaze icondo ubu mukuzi wanje usigaye wikinga gahumbeze
iri gashaga sori n'ukunyumva sijewe nari nje gusaba ikigongo kweri kuri bimwe byashika turi mu kabari
icondo ico kigongwe ntacho ndaguhaye kubona ngira ibintu nkabijya narinzi kwere wowe mugenzi mfise
Kasoya, uvugo
wapi kweli?
Oya, banza umvize. Ubanza umuri ku mwakanya yisigure.
John, erega wewe niko utazi ubugenzi bwari buri hagati ya.
Wewe bwari bwo bwose.
Ahanye yabari uwundi nawe niyo atigeza kubari. Twasangira twose.
Aho.
Agacangira ibintu biraho.
Nubu turacara bagenzi ishaka. Mugabo kwikura mu bandi birako neza baringiro barakubwira ko kizira kikazirirwa kwegera umuseruko.
Ariko najewe gaconde. Ukubahuka. Ukarahira ko udashobora kwicarana. Hajya narababaye. Hajya warambabaje gose.
None gashaka so nari kugira gute ko bari bancungishije igijisho. Hagiye mpirahira nka kuvugisha. Hari icyo nari kubona.
Chondo na gasoro,
umuzere bashanda babwi. Mwebwe murabakenzi kandi nugushaka no hari cyo murafa.
Ikara cyo dufa. Je wona kubesha no
kumufa.
Nubuze ndatura ubwenge kubona chondo angirira ibintu nkabijya. Sha, abantu barahinduka n'ukuri. N'ukuri.
Sinahindutse sha gasoro nawe uvyumve. Ahubwo ndabushwe, ndabushwe. Kandi byo bagira je se ndabishigikiye na gato n'ukuri. Abijya bari ko baragira ubu byo kubuza abaseruko kuroba je numva nose ariyo ndikunda ndavyumva
uraze gacondo je nakubwira ibyo biriko biragushikira naje byanshike ku university gitira tubwira neza ku mwazi wacu ari umuseruko bwa je namunaniye je namunaniye kabisa yego
wabigenjeje gute gashaje jewe vraiment ibintu bagira bingeza ahantu nuko
Sha, John, ndabizi ntibyoroshe.
Ari byo.
Naciwe nuko ntabonye Thierry.
Eh?
Giti, yari yaratwifatiye ratugira iyo ndo yondo.
Kare. Sha, ngira yarameze nkurya mpungu rwaka. Amacha kubira ari muriwe.
Arakaye
ubwo. Rwaka.
Ego.
Kandi ari karado. Karado kiza nabandi ba jeune benshi.
Sha.
Mbarire.
Uja muhungu numumesha kweli. Muhuyira kurira umusaya ukarongera ico mwapfuye ukabura. Aguma ariko ajye umusaya umwe yakumwanya mara ntwe.
Urumva rero nico gituma dutegereza gufasha chondo.
Umufashe
kugira ntagume muri yo nzirambi. Gaso sibyo.
Police. Zana mafoza wora numuhungu wiwe. Wa mungu. Kina jya banza gusace barayo katajwa waje witwaje kugira ngo tokeshwe kwawe. Girahaje.
Yo, ni wowe gatiyeri mwana. Yo, ndakura nsanganira umwana wanje yo.
Banze ndo hezeko musaka. Ndabaye minota 10 gusa. Police. Chikumi ruhande yabo. Iyo minota iheze ucumutse uzari ndani. Ubu nyene.
Urakoze.
Nurenze minota 10.
Urakoze
chef, urakoze.
Chama yagira aho nyene. Ni murenga. Mani umva. Ni murenga.
Igira ngaha mwana. Amahoro neza amahoro ga mwana amahoro inkumbu amahoro tubonanye ukegumye ga mwana
ringe
nasiga yangana amahoro neza
amahoro
cyane
ubona ko ndibingira gashaya umusore
emwe ndabibona
gute none nawe
nakaga nyene urabona ikibaba seruko bankorebanya gukorerwa intebe ishushe
we mana urakunda gutukana reka tuyaga ibindi byo base tubirike sivyo
mugabo ntacho sikazima ndiko nzira gateka kabare
ngero
mugerageza ama ukihangana kumbure ni babona bikwiye bazokugura
eka ntajeho mafoza nzofungurwa ya mavu y'abaseruko akiringa mugabo gasha jewe nzogwanira barengera gushika gupfa ndakurahiye hehe ni wewe nyene
ahindura imvugo none gama wibaza kayivuje danzanye nga reka rero nanje ndakuyagira
yego mwana ntere inguru nange narinda gukumbuye hagiti wasize bakomeye
yego barakomeye bose kandi nenda kuzaye ni inkuru nziza
tuya
yego
aho mwana iyo nkuru nze naronka ikibakiranye bagize aya mapfu y'abaseruko nakagasho ndimo
aha rero mama nakuze njyana bakugwanje ndagukazara
ariko ngo amatwi agukunda yumva byizaye aho mwiza wanje waritonze uraronka umurengero kazi yo iraga numva njewe notambira hanyene n'urubanza rutaraba
oya rindira izotamba hageze uri kuraduhezagiye
ego yo nzoguhezagira ganya guhezagirwa narugira byose none utamuzanye ngo mbanze nkubite ko rumwe urindire ko nzomubonera kwa rutari
oya nzonda mukwereka ama ubu nta mwanya yaronse
oya ntacyo sikazima yabonetse none no mubarengero kwa ndeje ko ndabazi bose baturuka ni wacu
basha nwino nyene kandi uramuzi yego
ndeka ntunzimo
erega ni mari zama
kamera akabimoso teashkuta
Reka uyu munsi duhere ku ntererano ya Nibanyiha Dorote yatwandikiye ari hari igitanga mu ntara ya Rutana. Ati ku bwanje kubona Chondo yarubatse kwihindwa gasore kandi bahora ari abagenzi ngo nuko yakoreye ku moho y'abagenzi we atabanje kubaza umutima gutyo acajana nyabahururu akora ica tokoze. Tuve mu Rutana tugaruke aho Bujumbura kuri Tesi Kamenge aho na Karutimana Vincent nawe ngo ashima cyane nyifato ya John kukuna akomeza kwitanga ngo habaye haboneka amahoro naho ngo bitoroshe. Vincent rero abandanya ke Burundi gwaruka abibutsa ko afite uruhara ruhambaye cyane mu gutsimbataza amahoro aho herereye. Niyongabo Emery nawe ni umukunzi wa murikira ukuri w'imurambya mu bukeye yishyuye agira ati "Chonda kwiye uwo mwegera akamureka ko naho ibihe bari mu bigoye toceye akana umugenzi we gasore ngo kuko ntaco bapfa ngo ahubwo bajamwe kugira abagarure n'undi gwaruka ngo ariko rurahendwa ngo ruje mu bintazi by'amacakubiri ngo nakareba sokuru bare yamaze ngo ishiga rimwe ntiryarika. Ubundi yagize icyo avuga ku gice giheruka ni Alex wahari yibugendana agira ati hari abantu benshi bameze nka Chondo bapfa gukurikira mu kivunga canke bagategwa igitsure n'abandi nibabanze gushishoza ku bwa Alex ngo ikiza n'uko umuntu wari wese yamenya gutandukanya ikibi n'itiza maze ntidupfe gukurikira ibyo tubwiwe byose nk'intama. Ku bwa Jean Paul Wikarusi nawe ngo inyifato nk'izo zo gucanisha mu gwaruka zarashaje atugwaruka twogerageza kubirengera nyabuna tukaja hamwe tukubaka igihugu. Jean Paul akabandanya avunira akaguha ababyeyi ngo ntibabiba amaca kubiri mu bana babo. Turabushimiye cyane rero mwebwe mwese kuri izo ntererano mwashikirije dusaba n'imbabazi abaturinkiye ubutumwa aho muri hose naho tutashoboye kubusoma bwose. Turabashimira cyane kubona mushima kwama mukurikira igikino muri kirukuri aho twovuga nka Ingabire Bertrand munyeshuri kuri Lycée Bigomogomo Dewo hari igitega Irakoze Emmanuel mu Gatumba Jamari Imwaro ba Divine Mukike n'abandi. Reka ubu naho rero twasomera akabazo ku gice mujije gutega amatwi. Turumvise ngere fundeli yidogera abanyabugo akagomba mbere kubateka ingorane zose zashitse rusangi. Iyo nyifato yiwe muyibona gute? N'ubu nyine mubandanye mutwandikira muri iki interano zanyu kuri ya nimero nyene mujya mumaze kumenyera 85 88 905. Tubibutse ko mutokibagira gushaka akazi na kanyu naho muherereye. Iki rero kikaba cyari gice cy'87 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Urakoze naho butaha.
Cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Nchuti mwese mu kundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer Robert McLean yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye mwese rero mugire umugoroba mwiza n'amahoro mwese.